kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abanyuganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri Yobora. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jwe Diane ni nahazo. Amenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi aribo Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mbozenzi na Egide Harerimana bararumanije umwaka uno munsi kwa kane bari mu gasho.
C'est donc extrêmement préoccupant. Le nouveau président élu du Burundi n'a rien fait pour mettre fin à la politique de prédation de la presse. Nous lui demandons de gracier ses journalistes.
Uyu ni Arnaud Projet atwari gisata cha Africa mu ishirahamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières RSF mu Kinyafunyo. Muri make aha Projet agira ati birababaje ko amaze umwaka mu mbuto bazira ubusa. Turasabye perezida mushasha w'u Burundi abari kure gutyo Burundi we bwiyambitse agashambara mu by'ubwigenge bwo gutangaza amakuru. Mu gihugu cy'u Rwanda naho leta yagabanyije ibiciro by'ingendo nyuma y'imyidogo y'abanyagihugu. Naho aha muri Amerika uno munsi kwa kane perezida Donald Trump na Joe Biden yahoze ari vice-perezida baraza guhangana mu kiganiro mpaka cabo ca nyuma kiza kubahuza nk'abakandida perezida mu matora yimirije. Ano makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya itase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tuyafitiye hirya nino ku isi reka tuyahere ku mugabane wa Afurika aho muri Côte d'Ivoire imyiteguro y'amatora iri kwirangwa n'uruhagarara. Abantu batandatu bo mu gisagara ca Dabu kiri mu bumanuko bw'ico gihugu mu kiringo c'indwi imwe niwe wamenyekanye ko bishwe. Tubibaza mugenzi wacu Fidela Niyongabo.
Abo bantu bishwe muri indwi mu gihe abashigikiye n'abadashigikiye perezida Alassane Ouattara bariko babandanya kwagirizanya uruhagarara rutera guyongera mu gihugu imbere y'amatora ategekanijwe ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi. Abategetsi barafashe ingingo y'umukwabu wo mu ijoro couvre-feu ku munsi wa gatatu mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi bwabereye mu gisagara cha Dabu. Mukuru w'icyo gisagara Jean-Claude Niany yatangaje ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'abantu bitwaje inkoho n'imipanga. Uruhagarara rwadutse muri Côte d'Ivoire kuva mu kwezi k'umunani igihe perezida Ouattara yatangaza ko azosubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Abatavuga rumwe nawe bari yamirije iyo ngingo bavuga ko iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Muri rusange abantu barenga 200 baramaze gupfa mu myiyerekano n'uguhangana kwabaye hagati y'abashigikiye n'abadashigikiye perezida Ouattara. Ibyo byatumye haba ubwoba ku ruhagarara n'ubwicanyi bishobora kwiyongera muri Côte d'Ivoire. Amatora yabaye imwe amatati haraheze imyaka 10 yaratumye haba ingwano yahitanye abantu 300,000. Ariko Nan Bedie yahoze ari umukuru w'igihugu na Pascal Affingwe Sam yigeze kuba umushikiranganji wa mbere. Nibo abanyapolitike batavuga rumwe na leta bariko bahiganwa bikomeye na perezida Ouattara. Basabye aba bashigikiye mu rwiheze kutita abayo matora hamwe n'ukuyaburizamo.
Perezida wa Amerika Donald Trump azohagararira abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu azoba kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kuza na Joe Biden yahoze ari vice-perezida akaba azohagararira abademokrate muri ayo matora. Uno munsi ku mugoroba ku masaha yo muri Amerika barahangana mu kiganiro cabo ca nyuma. Fidel Niyongabo n'ubu turacari kumwe.
Baza guhura amaso mu yandi uno munsi kwa kane mu ijoro mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee. Abo bategetsi bombi barengeje imyaka 70 barashamiraniye mu mpari za mbere z'amazi minota 90 hari mu mpera z'ukwezi kw'icenda kurangiye. Mu mpari za nyuma z'uyu munsi umugwi w'igenga rero utunganya izo mpari wafashe ingingo yo kuzimya amajwi y'umwe muri bo mu gihe uwundi azoba ariko aravuga mu kiringo c'iminota 2. Baza kwishura ku bibazo bitandatu biraje ishinga abanyamerika muri iki gihe bizoba byatowe n'umumenyeshamakuru azoba hagarikiye impari z'uno munsi Kristen Welke akorera televiziyo NBC. Mu mpari z'uyu munsi abanyamerika bakigonanwa ku myapolitike bazotora baraza kuronka akaryo ko kwibonera neza aho abo bakandida babiri bifuza gushikana igihugu mu gihe umwe muri bo azorahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza w'2021.
Fidele kanongere ku nkuru yawe yuko iki kiganiro cha Joe Biden na Donald Trump ijwi rya Amerika riza kugicisha ikibiraho kumbuga zacu zitandukanye arizo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com aho ni kuri internet no kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu kumasayo mu karere aza kuba ari geje saha icenda z'ijoro ntimuze gutangwa gukurikirana ico kiganiro tubararikiye Tugumaha kumugabane wa Amerika, aho leta zunze ubumwe za Amerika, zirajishinga n'imyerekano ikaze ibandanya kuba muri Nigeria, Fidel byifashe gute.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwiyamije uno munsi kwa kane ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'inteko zijeje umutekano ku basivili atabigwanisho bitwaje. Basavye ko hobo kwifata ni minsi ibiri inyuma yuko inteko zijeje umutekano zirasiye bamwe mu bari mu myerekano yo kuyamiriza ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Lagos. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje ko bakiye neza inkuru y'itohoza ryihuta kwikoreshwa ijyayo yose by'inguvu z'umurengera ku bari mu myerekano yasabye ko ababagizemo uruhara bo bibazwa hisunzwe amategeko y'igihugu ca Nigeria igisirikare ca Nigeria cyasabye kurungikwa muri leta ya Lagos hamwe byo kenegwa kugira gikingire ibibanza bikoregwamo imirimo y'ubudandaje hamwe n'ibibanza bya leta uramatari w'iyo ntara Babajide Sanwo Olu yatangaje iyo nkuru uno munsi kwa kane n'abazagirirungoye abari mu myerekano kuva mu mabarabara
Urakoze Fidel Niyongabo kuri ayo makuru yose uheje kudushikiriza mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Nene nche kumasonga nkitangura kuri uno wa kane amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi. Bararumanije umwaka bari mu ibohero rikuru riri mu ntara ya Bubanza bakatiwe na sentare nkuru y'igihugu iyo ntara gupfungwa imyaka ibiri bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu mu kwifatanya n'abarwanyi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana akorera Kigali mu Rwanda
Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harimana bafatiwe mu ntara ya Bubanza igenekezo rya 2022 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2019 bagirijwe gukorana n'imigwi igwana mu gihe ariko imbere yo kujaho ibubanza babanje kubimenyesha abajejwe intwaro mu nyuma bahavuye binjizwa ibohero rikuru rya Bubanza ku rubanza baciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza bunguruje Muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa ariko naco yahinduye kuko igihano cyo gufungwa imyaka ibiri n'igice Veni Hadabu yo muri yoni y'amafaranga y'amarundi kuri umwe umwe cagumyeho ifungwa ryabo ryaratangaje ryongera ribabaza abanonosoye umwuga wo kumenyesha makuru aho bamenyesha ko atakosa ry'umwuga bakoze Alexandre Niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi amenyesha ko aritotezwa rikorerwa abamenyesha makuru mu kazi kabo agasaba ko barekugwa
ingendo ya leta y'ukubandanya itoteza abamenyesha makuru nta kindi ifasha iyo leta atari kubandanya yerekana ishusho mbi y'ico gihugu mu makungu kanatsinda nta gihugu gisasirwa indava ngo nuko gitoteza agateka kazi na muntu na cane cane akabamenyesha makuru aba bamenyesha makuru bagenzi bacu bamaze umwaka wose batotezwa atakindi bakoze atari umwuga wabo nta kindi byo vyara atari uko ishusho y'igihugu iguma itosekara itosekazwa nabo ahubwo bo kwiyumviriye koko guteza imbere igihugu biciye mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu kubahiriza umwe wese mu kazi kiwe ico kandi umuntu yovuga kuri uno munsi nuko twotera intege abamenyesha makuru bagenzi bacu burira ntegutera ku menshi umunsi ntahe yasubiza ijambo bazoheza nabo bambi kumutamana bambi kwizera kanatsinda barera
muri kino gihe hari abamenyesha makuru bari mu ibohero bazira akazi kabo Alexandre Niyunge ko asaba abandi bari ku kazi kudacika intege bagakora akazi bubahiriza amategeko agenga umwuga
kwamenyesha makuru bari mu Burundi bakorera mu Burundi bakora mu bihe bitoroshe ico umuntu yobabwira nuko bwogira ati komera ku muheto twobagira ati komera ku muheto akazi dukora n'ubugamba rukomeye ariko kandi ico umuntu yovuga bokora ibishoboka kanatsinda umuntu abumenyesha makuru kubera ariho ico tubona nuko iyo leta ibyo ikora ishobora no kuzimanganya ubuzima bw'umuntu ivyo rero ntawo heza ngo abigireko barakora ibishoboka bakora ibishoboka bidashoboka navyo babibangire kuko nakarengo nta uhangana no muhamba
mu itangazo amashyira hamwe aranira gateka kazi na muntu ari wa Amnesty International, Human Rights Watch na Committee to Protect Journalists yasohoye kuri no wa kane aho bamenyesha makuru Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harimana barumanije umwaka bafunzwe yahavuye tegwa ko igikumu n'amashyira hamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu n'ayabamenyesha makuru ku isarenga 60 ayo mashyira hamwe asaba ko abamenyesha makuru barekugwa ubunyene kandi atakirinze gusabwa kuko bafunzwe bazira kazi kabo ayo mashyira hamwe amenyesha ko kugumiza abamenyesha makuru mu munyororo ku mvuzo zidafashe yerekana ko mu Burundi naho abatware bahindutse ko leta y'u Burundi itaraba ryiza abamenyesha makuru bigenga kandi ko itubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ikiri ku mutima ayo mashyira hamwe abona kandi ko kugumiza abamenyesha makuru mu ibihero ari ubutumwa bw'iterabwoba ku bandi bamenyesha makuru kugira ntibabandanye bakora umwuga wabo uko wanditse bikaba no guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi kubijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza iry'umuntu agona we n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye igikumu kuri iryo rikugwa ry'abamenyesha makuru ririko rirasabwa n'amashyira hamwe atandukanye yaba yagateka kazi na muntu n'ay'abamenyesha makuru leta y'u Burundi kugeza ubu nta na kimwe irabivuga ko Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana tukiri kuri no dossier ayandi mashyira hamwe mpuzamakungu aharanira gateka kazi na muntu asanga leta y'u Burundi irekuye abamenyesha makuru yo bayiyambitse agashambara mu byo kubahiriza ubwigenge bwo gutangaza makuru. Mugenzi wacu Roje Wirika neza yaganiriye na zime mu ndongozi zayo adutegurira ino nkuru.
Uhereye kwishyira hamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibi ya RSF kugeza ku muryango mpuzamahanga uharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch uciye kuri mugenzi wabo wa Amnesty International bose basabaye kurwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu. Avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone Arnaud Froger atwari igisata cya Afurika muri RSF yavuze ko abakozi ba iwacu bafungiwe ubusa. Yongeye ko muri sentare byabonetse neza ko dosiye yabo yera. Niko gusaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gukoresha ububasha bwiwe akabarekura.
Ce 22 octobre 2020 marque un bien triste anniversaire pour la presse burundaise puisque ça fait
kuri itariki 2022 z'ukwezi kw'icumi no munsi w'isabukuru mubi kubyerekeye kumenyesha makuru mu Burundi kuko aheze umwaka wose abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe kandi nta munyamakuru mu Burundi yari bwamara ico gihe cyose mu buroko azira ubusa. Birate Yakoba rero na cyane cyane ko president mushasha yatowe atana kimwe yakoze ngo arangize iyo politike mbi y'ukuburabuza itangazamakuru mu Burundi. Iburabuzwa ryatanguye kuva kuri leta y'uwo yasubiriye. Iterabwoba rirakomeza, abamenyesha makuru baracafunzwe. Tukamusaba guha ikigongwe abo bamenyesha makuru cyo bari kimenyetso ciza ku itangazamakuru ryo mu Burundi riri ku nkombe ryasogerejwe riratotezwa n'uburi kiriko kuva mu ndyane zo mu mwaka w'ibihumbi 2015
de repression constante depuis la crise de 2015.
Eka na Hassan Nicholson umushakashatsi ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International avuga ku kibanza cy'abamenyesha makuru kitari mu ibohero. Icyira hamwe n'ayandi menshi yari yandikiye president Ndayishimiye imbere yuko yimikwa saba kubarekura cyo kimwe n'abahanyaga gateka ka kiremwa muntu bafunzwe mu gihugu ciwe. Umfaso niyemeza kubacitsa intege ariko batazoreka gusemerera.
Koko turacitsa intege kubona inyuma y'umwaka wose bahagaritswe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakiri mu ibohero. Ubuserukira leta nk'akarorero ntiyigeze yerekana ko abo bamenyesha makuru baba baravuganye n'abiswe abarobeli. Turadendibukiwe kubona ugusaba ubutungane atacu byashitse ko ariko ntituzoreka kuguma tubisaba cyo kimwe n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu.
Foje na basigura ku bwigenge bw'itangazamakuru ari intango y'umurindi w'iterambere muri byose agahamagarira umukuru w'igihugu kuvyitwararika.
Politique ne peut plus durer, elle n'est pas tenable. Le Burundi a besoin d'une information de
iyo politique n'ishobora kuramba. Uburundi bukeneye inkuru zitomoye. Abarundi nabo muri rusangi barakeneye amakuru kandi kugira ngo bishoboke nuko abanyamakuru bacidadira bakora umwuga neza badatinya ingaruka mbi. Ire kugwaje abanyamakuru ba iwacu nico gipimo. Ibinyamakuru byo mu Burundi bizoronka gahengwe nayo Burundi muri rusangi butora koyoko. President Mushasha afite bafise ubwo bubasha bwo kwiyugurura no kwemera abaharanira hagati y'akazina muntu n'ubwisanzure. Ni ngombwa ko aba banyamakuru bamaze umwaka bafungiwe ubusa barekugwa. No munza nukomeye mu minsi ya mbere ya president mushasha w'u Burundi.
Ni kwa komeza amenyesha eroje uri kaneza iruje America.
Ijuru ya Amerika, Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Rwanda, leta yagabanije ibiciro byo kuyunguruza ni nyuma yaho abanyagihugu berekanye ko batishimiye bishasha byaheruka gushingwa. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira.
Nyuma y'icyumweru ikigorura gisohoye ibiciro bishya by'ingendo imbere mu gihugu, abaturage bagaragaje kutishimira ibi biciro bagenda babitangaho ibitekerezo binyuranye. Bamwe bagiye bumvikana ku maradiyo akorera imbere mu gihugu bagaragaza ko uru rwego rwirengagije ubukene benshi mu Banyarwanda batewe n'icyorezo cya COVID-19. Abandi berekana ukutishimira iki cyemezo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Byaje gusozwa n'uko ibiro bya Minisitiri w'Intebe bitangaje ko bigiye gusubira kuri iki cyemezo, maze ibiciro biza gusohoka biri uko byahoze mbere ya COVID-19. Itangazo rya rayisohotse kuri wa gatatu ryasohowe n'ikigo RURA ryasobanuraga ko Leta igiye gushyira ubwunganizi buri hagati ya 20% na 30% mu rwego rwo kunganira abakora imirimo yo gutwara abantu. Mu itangazo ryasohowe na RURA ryagaragaza ko ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali igiciro cyazo kivuye ku mafaranga 25.9 kuri kilometero kigashyirwa ku mafaranga 21, naho mu ngendo hagati mu mujyi wa Kigali igiciro kuri kilometero cyavuye kuri 28.9 gishyirwa ku mafaranga 22. Umuyobozi wa RURA Lieutenant Colonel Nyirishema Patrick yasobanuye uko ibiciro bizahinduka ugendeye ku biciro byari bisanzweho n'amafaranga azajya yishyurwa.
Navuye i Kigali akajya bara Nyagatare umfasha kugera urugendo rurerure yakaba yishyura 4,490. Inyunganizo rero leta yashyizemo ivuze ko n'igiciro kizaba 3,390.
Nyuma y'icyo cyemezo ibyishimo byabaye byose ku bari bakozweho n'iki kibazo cyo kuzamura ibiciro by'ingendo. Aba baturage ijwi rya Amerika ryabasanze mu kigo kitegerwamo imodoka cyubatse ku Kimironko mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali.
Yatunejeje abantu benshi bigumwaga kujya ahantu bari bafite abavandimwe bari bafite inshuti.
Byari bivunanye cyane nuko nyine baducaga amafaranga menshi kandi kubera iyi COVID amafaranga yabaye makeya. Ubwo rero kuba batugabanyiriza ibiciro byatumye ubuzima bworoha, kubera ko abajya ku kazi, abafite ingendo zijya kure byatworoheye cyane. Nakoreshaga amafaranga agera ku 1,000 ariko ubu ngubu ndi gukoresha amafaranga makeya nabonye byakatutse.
Sinakore ni hano mu Karere ka Ruhango mu Majyepfo. Ariko nkurikije ko mbere tike yari 1,490, urumva ni cy'5 nk'ibihe bya COVID ikaba yarabaye 2,400 kugera hariya mu Ruhango. Urumva ntago nakiriye neza ko kuba igiciro nagenderagaho cyahita kikuba kabiri kugenda gusa, kandi nakabaye ngenda nanagaruka.
Ibyari bisanzwe ko Abanyarwanda bagaragaza mu ruhame ko batishimiye ibyemezo bya Leta, ariko ibyo kuzamura ibiciro by'ingendo byaramaganwe cyane n'abantu bo mu nzego zinyuranye bituma Leta yisubiraho. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Shyaka Anastase:
hari abantu benshi bazinduka batega imodoka bajya gukora uturimo birwanaho kugira ngo babone udufaranga. Icyo gihe niyo serivisi ibageza aho bakora, yabagiye gucuruza, yabagiye indi mirimo y'ubukorikori. Niba kugerayo gusa bimuhenze cyane, birumvikana ko icyo azavanamo ari gito. Ariko niba Leta mu kugira ngo agere imuhaye umusaruro wa 30% kugira ngo agereyo, ubu ni ingendo uhaha ironye kandi uzamuke kandi ukire kandi ubeho neza, byakosowe abaturage twabumvise. Ariko ikindi kigomba no kumvikana, ntabwo ibyo RURA yari yakoze yabikoze yirengagije inyungu z'abaturage. Yabikoze mu rwego rushinzwe kureba izo serivisi uko zitangwa n'igiciro cyazo.
Iki kibazo cy'ibiciro cyafashe intera itari isanzwe igaragara mu Rwanda, kuko hari benshi bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba kugira icyo yabikoraho. Mu muhango wo kurahiza abasenateri bane baherutse gushyirwaho n'umukuru w'igihugu wabaye muri iki gitondo cyo kuri wa kane, Perezida Kagame yasabye abagize Sena ko bajya basobanurira abaturage ibyemezo Leta iba yafashe kuko iba yagerageje kuborohereza. Yakomoje kandi ku kibazo cy'ingendo cyavugishije abatari bake. Perezida Kagame avuga ko bagiye kuzakiganiraho neza.
Ntacyo tudakora nyirango maze iminsi mbona abantu batakamba ku bibazo bya transport, ukuntu abantu uko bibahenda, uburyo iyo bava ahantu hamwe bajya ahandi icyorezo duhanganye nacyo uko tugenda tugisohokamo tutera intambwe ntabwo ibintu byose byahera ko bisubira uko byari bimeze rero barabyiga turareba ibishoboka ariko urundi ruhande bivuze ko kuko aho abantu bashobora kumva ko kugenda bibahenda bibabangamiye ubwo nayo ni intambwe twateye kubera ko aho tuva ni uko ahubwo ntawari ukwiye kubagera ahubwo turashaka ikibazo aho kiri mu kugira ngo abantu bashobore kugenda.
Ibiciro bishya leta yashyizeho bisa n'ibyahozeho mbere ya COVID-19 ibyariho mu mwaka 2018. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika turakomeza n'ibiganiro byacu tubafitiye muri kano kanya. Ibikorwa byo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda birabandanya. Bamwe mu Barundi bakiri muri iyo kambi bifuza gutahuka. Bamwe mu Barundi bakiri muri iyo kambi bifuza gutahuka bavuga ko ibikorwa byo kubandika vyikwega bagasanga ko hoba harimwo no kubananiza. Gusa twokwibutsa ko ivyagejeje nk'ivyo biherutse kwamirirwa kure na RCR. Ishami rya onirijeje impunzi ryasiguye ko atakubatevya ahubwo igikorwa co gutahukana impunzi citonderwa na cane cane kuko abandikwa bose barinda gupimwa ingwara zitandukanye zirimo corona. Mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yakoranye na bamwe mu bakiri muri iyo kambi barabigaruka ko ariko imbere yo kuvugana nabo yabanje kubaza uwitwa Maroha Leopold aheruka gutahuka ibyitahuka ryiwe.
Yewe maze ukwezi n'iminsi muri Kenya ngeze hano ukora twafashe ikintu cy'icyenda ni kuri mu bintu batwakiranye ugweze nta kibazo na kimwe abasubizwa ku mashuri basubiye rero basomba rimika nka jewe natashe neza ya mashuri ndiko ndarondera diplome de equivalence equivalence diplome vraiment bisubigenda neza cyane nta muntu afite urwara nta muntu agutuma urutoke ibintu byose bimeze neza cyane vraiment amahoro kuko ngerageze kuraba umuntu arasasa saa yine z'ijoro saa tatu sinkirase vraiment nitegereje rero mu gihugu vraiment uko ndabibona
ababanyi inshuti babakiriye gute?
Ababanyi n'inshuti ni kuba twakiriye neza cyane abantu bose baba uko ndabibona bagashaka kuganira nawe bagashaka ko muvugana bakwakiranye ugweze vama niko nabivuga kuko niko nabibonye.
Muravuze ko mwashitse mu Burundi muhejeje kwiga amashuri muri kumurondera ukuntu bo gereranya bakagira nka equivalence bakaraba amashuri mufisi na diploma mufisi mwari mwahejeje hehe?
Nahejeje kuri Inesi Ruhengeri mu Rwanda.
Mu mashuri angana gute? Ni lisanse, ni diplome ya humanite, ni maitrise?
Nahejeje lisanse muri education mu gisaka cy'ubwigisha mu gisanse n'icongereza.
Ni byiza cyane rwose. Tugarutse kuri mwe bije aho mu ikambi ndazi ko batari bakiriye muri komu yitegura gutahuka igikorwa cyo gutahuka muri komu cyitegurira gute ibintu byifashe gute?
Ni ukuri mu bintu bijyanye no kwitegura gutahuka turimwo nanjye ndimwo n'abandi benshi uko ibintu byifashe sinuvuga ko ari byiza. Si byiza kubera nk'ubu umuntu arashobora gutaha yiteguriye gutaha byose yarahejeje ugasanga kuri liste ntariko cyangwa naho abaye ko umuntu ugaca wumva ngo wewe ngo genda bahejeje kugupima corona bahejeje no gusinya ugasubirana nyuma agapapuro wasinyiye ko wasohotse inkambi nyine utakira umwenda gihugu bambe utakira impunzi bamaze kugusohora bakubarira urabaza igituma bagusohoye bakavuga ngo wewe ngo urwaye corona bamaze kukubarira ngo urwaye corona bacha bakubarira ngo taha muri community. Iyo corona rero twebwe sinzi ngene wabugwaye corona ho kukujyana mu kato ahantu habigenewe ko babibonye bagaca bagusubiza inyuma ngo wewe reka gutaha ntibakubarira umunsi uzotahira ntibakubarire n'itariki uzosubira gutahira ahubwo bukaguma uba mu nkambi atana kimufise nk'akarorero umuntu tubana muri village ya mbere bamwita Isa bamwita Izerimana Isa ariko bari bamutoye ko azotaha itariki 8 itariki 8 yatashe basubira mu mara ko azotaha itariki 14 bambe 15 bamusubije inyuma ngo nturimwo kugwaye corona aca subira mu nkambi kandi afise tike noneho kuwa kane yarasubiyeyo aho abandi batumiye ko yazotaye kuwa kane itariki ya 2022 noneho basubiye kumwirukana ngo nasubire mu nkambi
abarundi canke impunzi bazisuzumwe bagasisangamwo umugera wa corona uvuze ko bazisubiza mu kambi
none bahejeje uhejeje gusinya bakaguha n'itike yo gutaha ariko ntutahe bakabukubarira kugwaye corona ugacusubira mu nkambi sinumva so bakubariye kuko babakubarira ngo ugwaye corona wowe ntutaha subira inyuma kandi gusinya wasinye na corona baranege bahejeje no kuyigupima barayigupima
none abo bantu bapime indwara ya corona uwo mugera wa corona ntibaheza bagasuba bakabaha imiti ipfufaza canke bamerewe gute haheze igihe kingana iki bapimwe uyo mugera wa corona
abo bantu igihe gihaciye bapimwe kuwa mbere w'iyindindwi windwe yahera bapimwe itariki ya 11 bazotaha kuwa kane rukenze ariko ntibyabaye bikunda ko batashe baba bari ngo basubire inyuma ngo kubera ngo bagwaye umugera wa corona
mukavuga ko basubire inyuma baje mu kambi kandi
basubire inyuma bari nubu bari mu makambi niyo mpamvu za kukubarira ingene byamugendekeye kuko wowe nubu aracarimwo ari mu nkambi n'ubu turi ku
none abajejwe ikambi ntibatinya ko abo batoyemo umugera wa corona bashobora kwanduza abandi
abo batoyemo umugera wa corona twe twahora tubona babajyana ahantu bitwa ikigina ariko bo rero baciye babasubiza mu nkambi ngo nibasubire ngo mu nkambi mu mazu yabo
ibindi bintu mvuga ko ari nk'inzitizi mu gutahuka mu mazu kubona n'ibihe mwebwe
inzitizi ziriho uraheza kwibaruza kandi no kwibaruza hari inzitizi muzamurahura nazo kuko hari nk'umuntu ushobora kubona nka kangahe aje gukora nk'umuntu yifuza kumuntu usanga bigoye kuko hari umuntu avuga ati Jesse ntaha n'undi akavuga ati Jesse akagutaha rero kugira bagukuranye ko usanga bikugora kugira witahire wowe ubishaka indi nzitizi nuko naho umaze guheza guma wicaye ufise kandi agapapuro gusa baguhaye noneho ugasanga umuntu umwe aramaze ko bamwashisha inshuro zitatu ngo atahe adataha yitegura tekera ibintu ariko agasubizwa inyuma kandi urumva bamaze gutekera bamaze gusezera abantu
asubizwa inyuma na bande
asubizwa inyuma na minema midimari niwe ejo yabasubije inyuma bose hamwe na ntuzenya na jiriberi wo muri hasere
imvo abahanizihe
babaha ndizera icyo kibazo aza kukwishura ingene bamubariye
muri iki gihe none mushyanahe byifashe gute muramaze kuronka isango ry'umunsi muzotahuka kumaze guheza nka byose
oya nabihejeje itariki ya 39 ariko nino saha sindabona isango ryo gutahuka
muri iki gihe muhaho gutemura cyane mu ikambi
tuba mu ikambi ariko nyine nawe urabyumva warahejeje ushaka kwitahira iwanyu ugumye mu ikambi kandi ufise agapapuro kakwemerera gutaha usigaje gupimwa corona no gusinya urumva ko utaba wishimye
kubirekeye ntimurapimwa umugera wa corona
oya ntiturapima umugera wa corona bagupima ku wa mbere ku wa kane uca utaha
nta sango rero mufise ko muzohava mupimwa nko muri ino
oya nta sango nimwe dufise nta kandi nta n'icyizere kubera amaze kubona abantu bamaze nko muri village wacu nkabangahe babasubiza inyuma bababariya do village ni waza kukubarira ati ejo uzoje gusinya wowe urimwo noneho ukagenda ugasinya kuzotaha kuwa mbere ugacu basinya basinya kuwa mungu kuwa mbere ugacu uja kwipimisha corona bahejeje kwipimisha corona ubusigaye kuzotaha ariko hageze kutaha ugaca wumva ngo subira inyuma n'ivyawe wabitekeye wamaze kubishikana he ahantu baturaza bitwa kuri satellite hari amashuri rero umaze kubishikana aho abandi bakabasoma ugaca wumva ngo wowe ngo taha kandi warasinye kugomba gutaha na corona barayigupima bakabariye ngo ugwaye corona noneho usubiye mu nkambi
akabino gaduje dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe na makuru nabategure nongera ndabashikiriza ndi muhira mu ntumbero yo kwirindikiza cha virusi ya corona yakoze mugenzaje Etienne Karekezi yaraduhagarikiye na Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amaju yose ku izina ry'abagenzi bacu bose reka tubike banure tubipuriza kuranirwa mu byo mwimwe byose naho utaha murahajyana hatajyana hararumwasi.